ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Uri wabandi mwaramutse vanaho muherereye komande zinezi sikaze mu kiganiro cyacu yadasanzwe mu guhigira inyishu byihuta ikiza COVID 19 mu biyaga bigari ikaba gifashe umugongo na Alerte Internationale for Institute Inter News ku bufasha bw'umwe bwa Burayi mukaba mugiye kugishikirizwa na Jewe Itanga Ishaka Eric. Twari ikiganiro cyacu mu Rusenda ishyirahamwe mpuzamakungu Inter News RDS ryaratunganije kuri uwa gatatu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri inyigisho mu gisagara cya Uvira ku nyungu y'ishyirahamwe yaga zizomara iminsi icyenda. Umugwi ugizwe n'indongozi z'iryo shyirahamwe yaga bakaba bazohabwa inyigisho ku bumenyi bwo kumenyesha amakuru mu mahoro inyifato n'ubumenyi by'umumenyeshamakuru muri iki gihe cy'ikiza COVID 19 itunganywa n'ibungabunga ry'ibikoresho by'ishyirahamwe. Inkuru iramvuye na Yvette Munezero.
Mu mugambi wayo inyishu yihuta mu karere k'ibiyaga bigari kuri COVID 19 ishyirahamwe Inter News ryakarihirije ubwenge abagize komite nyobozi y'ishyirahamwe yaga ku byerekeye umwuga w'umumenyeshamakuru bw'amahoro ku ngendo no ku bushobozi by'umumenyeshamakuru mu gihe cy'ikiza cya COVID 19 mu byo gutunganya iby'uburongozi ubuvugizi gutunganya imigambi hamwe no kurondera uburyo mu kiringo cy'iminsi icyenda abari muri izo nyigisho barashima icyo cyiyumviro kandi biteze byinshi muri izo bibutse ko izo nyigisho zabereye mu kigo cy'ubwiyunge bw'abamenyeshamakuru Simifu Mfunyafunyo kiri Uvira kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 21 Gitugutu gushika ku igenekerezo rya 29 z'uku kwezi nyene abitavye izo nyigisho bakaba bari 9. Munezero Yvette ku kiganiro yaga mu Rusenda.
Tuje baraka ishyirahamwe kimuntu International Medical mu kinyamazuru ryaratunganije inyigisho ku bantu 10 mu kubategura mu byiyumviro muri iki gihe cy'ikiza COVID 19.
Ishyirahamwe kimuntu ryakagwiye kabaganga mpuzamakungu bita International Medical Corps ariryo EMC mufunyafunyo y'Igifaransa ryarateguye kuva ku wa kabiri igenekerezo rya 20 Gitugutu 2020 inyigisho ku bantu bagera ku 10 mu gushigikira imyumvire ibereye mu kugwanya ikiza cya COVID 19 muri zone y'ubuvuzi iri muri territoire ya Fizi. Abitabiriye izo nyigisho zari zihagarikiwe n'umwigisha yaje ava i Bukavu bari abaranira agateka kazina muntu n'abaganga bafise ubumenyi mu bijyanye n'icigwa ciga inyifato z'abantu bifatiye ku vyumviro bita psikoloji mu Gifaransa. Hakaba hizewe ko abitabiriye izo nyigisho bazoshobora gufata mu mugongo uwanduye ico kiza ca coronavirus isanzwe kibangamiye isi zikazorangira ku uyu wa kane igenekerezo rya 22 Gitugutu 2020.
Turangiriza ikiganiro cacu Uvira ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme akiri muto. Uwo munsi mukuru wahora uhimbazwa igenekerezo rya 18 Gitugutu warahimbajwe mu gisagara cya Uvira kuri uwo wa kabiri igenekerezo rya 20 Gitugutu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ukaba wahimbajwe ku cyivugo cyo kugwanya umutekano muke no gutsimbataza amahoro hamwe no gukingira abigeme.
Kugwanya umutekano muke mu gukingira umwigeme wa Uvira ni muri iyo ntumbero y'urunani rw'amashyirahamwe yo mu kibano Arche d'Alliance, Sofibef, INREC, FAB hamwe n'igisata cy'ugwaruka muri imeri ya Uvira niho bahimbaza umunsi mpuzamakungu w'umwigeme kuri uwa kabiri igenekerezo rya 20 Gitugutu umwaka turimwo. Ku bijyanye n'agateka ndetse n'ikingirwa ry'umwigeme nk'uko byavuzwe na aserukira amakrebe y'ugwaruka mu ishyirahamwe INREC agatera intege abigeme kuja mu byo kugwanya ikwiragizwa ry'umugera w'indwara ya corona virus biciye ku mbuga ngurukana bumenyi.
Aha niho turangirije ikiganiro cyacu kidasanzwe kuri COVID 19 kigira 33 cyatunganyijwe na Hassan Shabani na Inazwe Maria Karoli ku burongozi bwa Nirampe ba Emmanuel nawe jewe Itanga Ishaka na Eric na kibashikirije aba ndabifurije kugira aho muba mwuraho.